Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haser na mareta y'ibihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bamaze iminsi bahimiriza abarundi na cane cane abari mu makambi y'impunzi gutahuka iwabo. Ariko mu ntango z'uku kwezi kwa 11 leta y'u Burundi ikaba yerekanye kwico gikogwa kitariko kiragenda nk'uko bari bavyipfuje. Ni giki none kibuza abarundi gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro? Nivyo turabira hamwe mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 12 munyonyo mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Kwigenekerezo rya kabiri munyonyo haraheze indwi irenga niho inama yahuje leta y'u Burundi na HCR i Bujumbura yarangira. Iyo nama yamaze iminsi itatu yari iyo kurabira hamwe ingene abarundi b'impunzi botahuka ku bwinshi. Iyo nama yari yatunganijwe n'icyegera cy'urongoye igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR Kelly Clements hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse. Umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Nestor Bimenyimana yavuze ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigenda nabi.
Nk'uyu mwaka twa twihaye igitigiri mfatiro c'abarundi 170,000 bazohunguka bavuye mu bihugu bahungiyemo. Ariko uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 ntiturashikana n'ibihumbi 200. Murumva yuko habaye ukudebukirwa kw'abahunguka mu gihugu kibanyi cha Tanzania ari naho dufise abarundi benshi. Turafitanye amasezerano nyabutatu avuga ko tuzoza twakira abarundi 700 ku ngunga, haca haba ingunga 2 mu ndwi, no kuvuga abarundi 1,400 mu ndwi imwe. Ariko uyu munsi nagomba ndababwire yuko kubera uko kudebukirwa twakira abarundi bari munsi ya 50 mbere, ndetse hari naho bishika tukakira abarundi bari mu 10, 15, 17. Murumva ko ivyo bintu birateye amakenga gose. Ni naho rero twataka turabwira hasereti mwebwe mujejwe kudufasha gutahukana impunzi, gira icyo mukoze turabe ko abarundi bohunguka. Tumaze kubona hari ibitigiri bike by'abarundi bahunguka, twaregereye abo dusanzwe dukorana mbere, ndetse n'impunzi turazisanga iyo ziri mu makambi, turaja kuzibaza igituma batariko barahunguka. Ubwa mbere igihugu gifise amahoro ntaco tuma badahunguka, igihugu kiri ku murindi w'iterambere utomoye ntaco tuma badahunguka. Rero mu byo batubwiye no mu byo tubumva kuma amatwa dusumira bavuga bati n'abahungutse ntibafashwe neza.
Ni giki none gituma by'ukuri abarundi bahunze badahurumbira gusubira iwabo? Bagenzi bacu ba Radio Inzamba bavuganye na bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bari mu makamba atandukanye y'akarere ka Afrika y'ubuseruko.
Jewe mpunzi mu nkambi ya Ndita, igituma nitabira kamo ka leta y'u Burundi ko guhunguka nuko ivyatumye impunga itaratorwa umuti. Ubwicanyi, agatotezo k'abahungutse karibonekeza ku murindi munini. Byongeye nahunze ndi mukozi wa leta, nanubu baramaze kunsubiriza. None nuko ntabona kazoza ku muryango, ubu kazoza kameze ejo. N'abari mu gihugu baragowe, abenshi babura iyo baja baba barumutse. Mu gihe ibibazo by'impunzi byo kwigwa neza, amahoro n'umutekano bikigaragaza kuri bose, abateshejwe ivyabo bakabisubizwa batavyiyumvisemwo, nta kizobuze ko munguka.
Tuzibaza ko uwo murindi bashaka uzoboneka mu gihe tuzatwumva ayo maradiyo yose avugira hanze y'igihugu, avugira mu gihugu, abanyapolitiki baratashe, abo bahanira agateka ka zina muntu nabo nyine bari mu gihugu. Natwe tuzoheza duheze duhunguke, kuko na kare aha hantu si ntitwamererwe neza, si muri paradizo, ni mu gahinga kanyaga nande amagogo twahurira mwese murayazi. Si uko rero haturyoheye, ntibituryoheye ku bantu hantu, ni uko by'ukuri hariho ingorane zikihari zidutuma tuto uhunguka ngo dute ubuzima bwacu mu ngorane. ituma jewe ntitabira akama ka leta y'u Burundi ko guhunguka bituma n'imva nyinshi ubwa mbere umutekano muke ukutubahiriza ubwigenge bwo gushyikiriza icyumviro ibigira byama byatoye ijya n'ino agahotoro n'umukazo by'umugambwe uri ku butegetsi hamwe no kunyuruza abantu biracyahari kandi aricyo nahunze ubwa kabiri abahungutse baranyuruzwa abandi bakaburagizwa ibituma bahitamo gusubira guhunga ibyo byose kuri jyewe ni inzitizi ihambaye ituma nta kwihutira gutaha
uwahoze ari icyegera cy'umukuru w'igihugu yigeze no kurongora umugwi w'igihugu ujejwe gutahukana impunzi Frederic bamvuga inyumvira abona ko leta y'u Burundi na HCR bariko baronderera ingorane ahitari
wabona ibitigiri by'abarundi barenga 5,600 bashatse kwinjira bambwe bashitse ngaha mu Bubiligi abandi batashitse bakiri no mu mayira bari mu mashamba baciye muri Serbie byerekana yuko vyukuri atamahoro ahari umwe wese aronsa kaberu ariruka bapfuma basiga batwagurishije amatongo utuntu twose bari batunze bakava muri cyo gihe ni kuki abarongozi batabona ivyo babona ibihushanye by'ibyo Anarona abagenda ngaha muri za Uganda Kampala birirwa baragenda bahunga
kuri micro yabagenzi bacu ba television Renaissance Frederic bamvuga inyumvira asaba HCR gufata cyo kimwe impunzi zose
HCR nirabe umurundi yahunze nk'iyindi impunzi yose impunzi yavuye muri Ukraine impunzi yavuye muri za Turkey impunzi yavuye muri za Iraq impunzi yavuye muri za Somalia impunzi yavuye muri za Venezuela maze bafate impunzi kumwe kandi ntibabasunikiye mu gihugu ngo bahunguke ku nguvu nibo bonyene bazomenya ko hageze ko bahunguka kubera ko bumva ko nabandi babwira bati haragendwa ni muzi uwo dusaba leta y'u Burundi ni bagira ico gihugu nibashaka tubafashe hanyuma twubake turonderere umuti ibibazo bihari turonderere hamwe tutore mugabo atakurondera kuza barabesha abantu bagira ngwenge ruyeri hanyuma kujyanwa cyabavuga bati ni mutaye hamama cyaba bamuga mugwa mu rugorwe hacabaga bati biraheze rero bashavunaho gyasubira turaha
gushika kuwa 31 gitugutu mu 2022 impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zarenga 145 mu Rwanda naho zarenga 50,000 gushika kuwa 30 nyakanga muri uwo mwaka nyene w'2022 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 41 muri Uganda naho hakaba hari abarenga 40,000 gushika kuwa 30 ruheshi mu 2022 naho mu gihugu cya Kenya hari impunzi z'abarundi hamwe n'abagisaba ubuhungiro barenga 200,000 aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 12 munyonyo mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko.